ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 i Kigali na FM 93.3 n'ibice bitatu i Karongi, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Muri Uganda muratwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abanyarwanda batuye Washington DC no mu nkengero zayo kuri uwa mbere bakoze umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Abafashe ijambo bagarutse ku ruhare rw'umuryango mpuzamahanga utaratabaye.
Uko iyo hataba RPF tuba twarashizeho, kandi kuko international community yari yamaze kwigendera, bumva nta kintu bari bukore.
Jason Nshimye, umuyobozi wayibuka muri Amerika. Mu Burundi, Kiliziya Gatolika irasaba leta guha batavuga rumwe nayo ubwisanzure.
Birakenewe rero ko hazimbatazwa intwaro y'ikibanza imigambwe yose, harimo n'idahuje ibyiyumviro n'uri ku butegetsi atakuburagizwa.
Musenyeri Bonaventure Nahimana, perezida w'inama y'abepiskopi gatolika y'u Burundi, akaba na arikiepiskopi wa Gitega. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Isirayeli yandikiye ibihugu 32 ibisaba gufatira ibihano Iran nyuma y'ibitero byayigabyeho. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Uwere kumakuru avuga hirya no hino ku isi, ndokumwe na Diane Nini na Hazwe.
Imiliyoni 25 z'abanyagihugu ba Sudani bakeneye imfashanyo vyihuta. Ishamwe mpuzamakungu ONU ryatanze ibiharuro ejo inyuma y'umwaka umwe warurumanye intambara y'impande zibiri za gisirikare zigwanira ubutegetsi muri ico gihugu itanguye. Ibiharuro bishasha vya ONU vyerekana ko iyo ntambara imaze guhitana abarenga 14,000, ikomerekeramwo 33,000, abarenga 1,800,000 barahunga. ONU ibicishije ku munyamabanga wayo Antonio Guterres yagabishije ko intureka ari nk'amwe zuramuka zitandukiriye cyane. El Fashe, umurwa mukuru w'intara ya Darfur yo mu manuko Sudan, yoba yinjiye mu kaga katagira izina. Antonio Guterres yizeza ariko ko hari amahigwe yuko impande zishamiranye zifata inzira y'ibiganiro izotuma intambara ihera. Mu gihe igice cy'abanyagihugu ba Sudani, ni ukuvuga imiliyoni 25, bakeneye imfasha vyihuta, amashirahamwe y'abagira neza n'abadiplomate ejo kuwa mbere bahuriye mu nama i Paris mu Faransa bavana basezeranye ko hagiye kuboneka imiliyaridi 2.5 n'igice zo gufasha abanyagihugu ba Sudani. ONU ubundi yari ipfuza ko huboneka imiliyaridi 2,700,000,000 z'amadolari ya Amerika yo gufasha Sudani muri rusangi, hamwe n'umuliyaridi 1,400,000,000 zo gufasha impunzi z'ico gihugu. Kuyindi migabane, Israel ihiga ko ibwirizwa kwihora Irani ikayisubiriza mu ndumane ku bitero yayigavye ko kwa gatandatu indwi iheze. Abategetsi b'igisirikare ca Israel batangaje ko Irani ibwirizwa kwishura vyanke bikunde ikiguzi c'ibisasu vya misile 350 n'ibitero vy'indege nyinshi zitagira abadereva yagavye ku butaka bwayo. Israel yemeza ko vyinshi muri ivyo bitero Irani yabikoze iri ku butaka bwayo, ibifashijemo nabo Israel yita somambike za Iran. Lieutenant General Erzi Halevi atwaye igisirikare ca Israel yavuze ko Irani uko biri kose ibwirizwa kubona ingaruka z'ibikorwa vyayo. Uwo mutegetsi ntigeza atomora ingene Israel itegekanya kwihora. Umushikiranganje wo kwivuna abansi muri ico gihugu gusa yashimangiye ko Israel izo kwihora ku mwanya mwiza izohitamwo. Israel ivugiye ku mugaragaro ko izo kwihora Irani mu gihe Amerika n'ibindi bihugu birimwo ivya Buraya vyari vyayisavye kwifata ikareka ivyo kwihora. Amerika isigura ko kubaho nyene Israel yarashoboye kuburizamwo 99% vy'ibitero yagabwe ko na Irani ari intsinzi ikomeye. Impande zitandukanye zirimo Iraki, Amerika n'umuryango umwe bwa Buraya ahazifise amakenga ko Israel ikaramuka yihoye bizoca bikwega urukurikirane rw'intambara mu karere ivyo bihugu birimwo, gutyo bigahungabanya umutekano w'amakungu. Ibiro vya President America White House bitangaza ko ibihugu indwi bitunze gusumba ibindi biri muri G7 arivyo Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubutaliyano, Ufaransa n'Ubuyapani biza vyatanguye imishikirano yo kuraba ingene Irani yofatirwa ibindi bihano. Israel ahamukibuka ko yashoboye gukorora misile na drone za Irani yifashijwemo na Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Jordanie na Arabia Saudite. Tukivuga rero ku vyino nkuru, president wa Ukraine Volodymyr Zelensky asaba ibihugu vyo mu burengero gushigikira igihugu ciwe nkuko vyabikoze mu mpera y'indwi iheze kuri Israel. Zelensky yagize ati, mu kugwanira Israel, Amerika yerekanye ko ubumwe no gushigikirana kuri urwo rugero bishoboka ijana ku ijana. Mu butumwa yacishije kuri Telegram, President Zelensky yashimiye ibihugu vyaronkeje Ukraine ibindi bikoresho vya gisirikare, ariko acasigura ko kugira ngo Ukraine yivune neza ibitero vy'u Rusiya yemeje ko vyabaye ndanse, hakenewe ubumwe nk'ubwo ibihugu vyo mu burengero vyeretse Israel. Zelensky ati, hakenewe ishaka rya politike. Ubumwe mweretse Israel itari no mwishirahamwe ryo kwivunira umwasi hamwe mu vya gisirikare OTAN, birashoboka ko mubwerekana Ukraine. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Ukraine n'ayandi makungu, Dmytro Kuleba, yunze mu rya President Zelensky nawe agira ati, twabonye ko impande zitandukanye zishigikiraniye bifatika, hatarusasu rwa misile na rumwe rushobora kurwa aho umwasi yararurungitse. Kuleba yabandanije abwira abafasha Ukraine yuko vyanse ko bayifasha nkuko bafashije Israel, botuma batanga ibikoresho vya gisirikare bikenewe, ingabo za Ukraine nazo zikigwanako. Ibiganiro bidasanzwe ku vya bimukira hagati ya Amerika na Cuba bitangura uno munsi kwa kabiri. Cuba ivuga ko muri ivyo biganiro biza kubera aha Washington DC, iza gusaba ishimitse ko Amerika yorosha ibihano yayifatiye ikanahindura ingene ifata abanyagihugu ba Cuba bashika ku butaka bwa Amerika bice mu nzira zinyuranye n'amategeko. Cuba yamye itagashavu kuri Amerika yagiriza ko ibihano yayifatiye byazingamitse ubutunzi bwayo vyongera vyorohereza bimukira bico gihugu bagana Amerika. Mu bihano Amerika yafatiye Cuba hariho ingingo zitomora ko umwimukira wese avuye muri Cuba akaramukashitse ku butaka bwayo yoroherezwa. Ubutegetsi bwa Joe Biden butangaza ko ku ruhande bwabwo bwagwijije inzira zishoboka kugira ngo abanyagihugu ba Cuba baza muri Amerika bace mu nzira zemewe n'amategeko. Mu mikenyuro guverinoma ya Amerika yemeza ko yafashe, harimo ko ubu abanyagihugu bashobora gusabira za visa ku murwa mukuru wa Cuba, Havana, no kwihutisha ibyangombwa by'abasanga imiryango yabo muri Amerika. Joanna Tablada de la Torre itegira cujejwe ivyerekeye Amerika mu shikiranganje ujeje imigenderanire ya Cuba, yamare yavuze ko igihe cyose Amerika itazoba iravana mu bihano igihugu ciwe, ikibazo c'abimukira benshi bashika muri Amerika biciye mu nzira z'ibinyobabi kitazova mu nzira. Yagize ati, ibihano nivyo bitoba umugambi wo gukorana mu vya bimukira hagati ya Amerika na Cuba. Amerika itangaza ko kuva mu ntango z'ibihumbi 2021 abanyagihugu ba Cuba binjiye ku butaka bwa biciye mu nzira zinyuranye n'amategeko ari igice c'umuriyoni. Amerika iri mu bihugu vya mbere bikundwa n'abimukira ba Cuba. Amerika ikavuga ko mu bituma abanyagihugu ba Cuba bahunga ku bwinshi bakayigana, harimo intwaro mbi yaka uburenganzira butandukanye abanyagihugu ikongera igahunyanga agateka kazi na muntu.
Urakoze Diane nini na hazwe mu komeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 na 93.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za YouTube, Facebook na Instagram, adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abanyarwanda batuye i Washington DC no mu nkengero zayo bakoze kuri uwa mbere umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Abafashe ijambo bagarutse ku ruhare rw'umuryango mpuzamahanga utaratabaye, Tim Harris Ishimwe.
Abantu babarirwa hagati ijana na 150,200 nibo bitabiriye ibikorwa byo kwibuka 30. Numuhango wabereye mu ngoro nshinga mategeko ya Amerika ubimburirwa n'indirimbo zubahiriza ibihugu byombi, u Rwanda na Amerika. Kubarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 bumvikanishije ko agahinda batewe n'ibyabaye mu myaka 30 ishize bisa nk'ibyabaye ejo. Jason Nshimye uhagarariye ibuka hano muri Amerika anenga umuryango mpuzamahanga warebereye agashima leta y'u Rwanda na FPR yabarokoye.
Turashimira rero leta na FPR yaturokoye kuko ngiye mfata kino gihe nkaho ari ubuzima bwa kabiri dufite kuko abenshi mu barokotse twari twageze ahantu twumva twari twapfuye twari turi mu cyobo bamwe bavuye mu mirambo mu by'ukuri ubu ni nk'ubuzima bwa kabiri twahawe na RPF ntago ari ikintu rero dushaka kuvuga ngo twafata nkaho ari ikintu cyoroshye kuko iyo hataba RPF tuba twarashizeho kandi kuko international community yari yamaze kwigendera bumva nta kintu bari bukore.
Watanze ubuhamya witwa Imakire Songa yavuganye n'ijwi rya Amerika avuga ko yishimiye ko ubuhamya atanze bwageze kubo bugenewe cyane cyane abanyamerika barebereye igihe genocide yakorwaga kandi bari bashoboye kuyihagarika.
Byadushimishije cyane nk'abanyarwanda kubona tuza hano kuko twibuka neza ko mu gihe cya genocide abanyamerika baradutereranye banga ko badutabarwa kuro byadushimishije kuba twaje hano kubibabwira kugira ngo bamenye koko genocide yabaye mu Rwanda nabo kandi batubere ijwi ryo kujyagenda bagenda bavuga uko byo mu Rwanda byagenze uko abantu bapfuye umubare w'abantu bapfuye twagiye twensista cyane ku izina rya genocide kuko bamwe bararigoreka bakayita andi mazina kugira ngo babone uko bakora negativisme rero icyo ngicyo numva message nkuko twari turimo tubisobanura yahise twavuze ko aba survivors ari abantu bagomba ko dufite impamvu twarokotse nubwo tubabaye ariko impamvu twarokotse no kugira ngo tube ijwi ry'abatariho tubavugire ibyo uburyo bapfuye mbese tubagarurire ubumuntu bwabo bambuwe muri kiriya gihe cya genocide bicwaga.
Jacqueline Murekatete warokotse genocide amaze kwiyubaka nyuma y'imyaka 30 ishize genocide yamusinze ari impfubyi itagira n'abavandimwe ku myaka 9 yari afite icyo gihe. Kuri ubu ni umunyamategeko utuye muri leta ya New York. Uretse iby'amategeko akora yanubatse umuryango ubu afite abana. Yashinze kandi umuryango ufasha abacitse ku icumu witwa Genocide Survivor Foundation. Yasobanuye uko abacitse ku icumu banyura mu bibazo by'ubuzima babamo nyuma y'imyaka 30 ishize.
Iyo twumvise abantu bahakana genocide yakorewe abatutsi cyangwa bakayivuga uko itari ko ari it's a source of yindi pain baba badukozinze n'ubundi buryo bwo gukomeretsa barasikapi. Iyo uvuze genocide ntukoresha izina ryayo cyangwa ukayivuga ko ishakiye n'ubundi buryo bwo gukomeretsa barasikapi. So nkaba nakanguriraga abantu bose bari muri audience gutangira gukoresha terminology nyayo ivuga genocide yakorewe abatutsi ko ari bumwe mu buryo badufasha nk'abarescape bari muri process yo kwiyubaka.
Murekatete yavuze kandi ko ari ikibazo gikomeye cyane kuba Amerika idakoresha ijambo genocide yakorewe abatutsi igakoresha genocide gusa. Depite Sheila McCormick mu izina rya bagenzi be yavuze ko ubwo aheruka mu Rwanda aribwo yabonye ko ibyabaye bikuye umutima.
Ruriya rugendo rwatumye tubona ko ibyabaye muri genocide yakorewe abatutsi ari ibintu biteye ubwoba cyane. Byatumye kandi tumenya akazi gakeneye gukorwa uko kangana kugira ngo dukomeze dutere imbere. Ndatekereza ko ikintu cy'ingenzi kurusha ibindi ari ugukora kugira ngo ibyabaye bitazongera kubaho ukundi. Mu rwego rw'ububanyi n'amahanga twagize icyo twiyemeza gikomeye ko tuzakomeza gushyigikira ko ibi rwose bitazongera kubaho. Twongeye guteranira hano mu rwego rwo kwibuka imyaka 30 ishize habaye genocide iteye ubwoba yakorewe abatutsi mu 1994. Ibintu byahinduye amateka atari ku Rwanda gusa ahubwo ku isi hose.
Mu bandi bashyitsi bari muri uyu muryango barimo Alice Wailimundelitu, umujyanama w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ONU ushinzwe gukumira genocide, yavuze ko ubutumwa bwe ari ugushishikariza ko habaho ubutabera. Yavuze kandi ko ari ngombwa kwigisha ibya genocide ngo kuko ari ibintu bigenda biza buhoro buhoro kugeza bibaye. Yarangije avuga ko muri imyaka 30 ishize bidakwiye na rimwe ko abarokotse bibagerana. Ambasaderi w'u Rwanda hano muri Amerika Mathilde Mukantabana mu ijambo rye risoza yashimiye abitabiriye umuhango barimo abanyamahanga avuga ko ari iby'agaciro kuba baje kwifatanya nabo, yumvikanisha ko abanyarwanda batakibona ari bonyine nk'uko byari bimeze mu mwaka 1994.
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda mu Burundi. Kiriziya Gatolika irasaba leta guha abatavuga rumwe nayo ubwisanzure. Inama y'abepiskopi Gatolika ivuga kandi ko ihangayikishijwe niho nyangwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu n'umuco wo kudahana. Pierre Claver niyo nkuru.
Inkuka y'imisa yo kuri uyu wa Mungu ntiyarisanzwe mu masengero ya Katolika mu gihugu cyose. Inama y'abepiskopi Katolika yarashikirije ijambo ry'ingene igihugu cifashe muri rusangi. Urongoye iyo nama nkuru akaba n'umwungere wa Arkidiosezi ya Gitega, Musenyeri Bonaventure Nayimana, yasomye iryo jambo rinini. Yavuze ko Katolika itewe impungenge nuko umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD na leta iwukomoka ko bananiwe gusangira ubutegetsi nabo batavuga rumwe.
Hari habifuza indwaro ishingiye ku mugambi umwe bipfuye ku gatima ko gukumirana. Birakenewe rero ko hatimbatazwa indwaro ikibanza imigambwe yose harimo n'idahuje ibyiyumviro n'uri ku butegetsi atakuburagizwa.
Ivyo bishikirijwe mu gihe mugambwe Saner uri mbere mu itavuga rumwe na leta uherutse gucikamwo amashami abiri. Wahora awurongoye Agaton Rwasa yemeza ko ubutegetsi bwabigizemo uruhara kugira ngo bumwake uwo mugambwe imbere y'amatora yimirije na Nyarijya mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka ariwe yaronse kibanza ca kabiri. Yamara urunani rw'amashirahamwe yigenga akorera mu gihugu abona ko abungere ba Ekereziya Katolika barengeje urugero mu mvugo yabo. Kubwa bagenzi we Gerard Kizimana arongoye ishyamwe Foricone F yabwiye Ijwi rya Amerika ko ataco tuma Katolika igira impungenge kuko leta iticaye.
Turaza gataya kazina muntu turemeza ko byukuri atanze kwirasha. Turemeza ko nibavuga ngo bya intolerance politique nibyo hari imigambo usanga ihindagura inzego ariko ugasanga byukuri giye kuraba abanyamigambo bwabo bagira uruhara. Turemeza ko byukuri leta atakwikira akora kugira abanyagihugu borohegwe bamerego neza imigambo yorohegwe kuko turabona mu Burundi umugambo hari si umwe hari imigambo myinshi.
Abungere bidini rya Katolika rifise abakristo barenga ibice 80% vy'abarundi babona ko itotezwa ry'abatavuga rumwe na leta canke undi wese ugira ico aneguye bituma umwizere mu banyagihugu ugabanuka cane.
Uko kudahana kwimonogoza niko abanyagihugu batumwizero bagatangura kugomba kwihanira kumva mu gihugu cacu hakiriho abantu bicwa cange bagenda amazima yongo kubera politike n'ibintu biteye agahinda.
Aha amashirahamwe yigenga ntiyemeranya n'idini rya Katolika. Gerard Hakizimana asigura ko abakora amabi bahanwa kandi ko mubagirizwa ibyaha harimo n'abayoboke b'umugambo uri ku butegetsi bafunzwe.
Turabona ko hari intambwe zigenda ziriyongera na cyane cyane bivanye n'amajambo ashizwe n'indongozi uhere ku mukuru w'igihugu aho usanga ariko arahamagara ubutungane gukora neza. Byerekana ko mu Burundi ibi byo kuvuga ngo hari abantu babugwa irengero usanga rutugwi tubasuma ibi byose by'ubwicanyi bivugwa usanga by'ukuri naho biba byabaye ari imigwi y'abantu arimo twita amakonsi hagati y'abantu ugasanga by'ukuri leta nta ruhara yagize. Igice kiduha umwizero ni uko abantu bakoze ibyo bafatwa bagahanwa.
Ku rundi ruhande ariko abegwa n'ico kibazo bahamagarira leta kutica amatwi nyabona ikumviriza akamo kabungere ba Ekereziya maze ingingo ruhasha zigafatwa icuka ca politike n'imibereho y'abanyagihugu vy'isununure. Gabriel Banza witonde arangoye umugambwe APDR kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Ibyo bavuze ahubwo byari bikwiye kuba gusuzumwa kugira ngo uwo bavuze uyu cyangwa uriya yirabe nk'umushirori. Ndege ibyo bavuze n'ibyo cyangwa si ibyo. Noneho dukwiye guhindura iki ku byavuze. Burya amahoro ari mu mutima cyane cyambere ariko kandi amahoro ari mu nda kandi amahoro ari mu mfuko. Urabona nk'ibi bintu by'umutekano uzawumva abantu hirya no hino bavuga ko ari abantu bafashwe bagafatwa ku mburi ijoro bitabereye. Uno munsi rero iyo amatara abuze amazi akabura ibitoro bikabura nuvuga ko ari abantu baca bajya mu bukene butagira izina kubera iyo mvu.
Abungere ba Ekereziya Katolika bakunze gushikiriza amajambo nk'ayo mu gihe hegereje amatora nk'ako umugwiseni utegura amatora uherutse gutanguza ibiringo by'amatora y'abashinga amateka azoba mu mwaka uza w'ibihumbi 2023 gatanu hamwe na y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi. Ijwi rya Amerika ryabajije umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima icyo leta ishikiriza kuri iri jambo ry'abasenyeri ba Katolika. Uyo ntaco yashimye kutwishura n'ubutumwa twamurungikiye kuri telefone ntiyabwishuye. Eka n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nturashima kugira ico ushikirije. Pierre Clavier Niyonkuru kubwijwi rya Amerika.
Nabibabwiraga mu nyigo nkuru, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Israel yandikiye ibihugu 32 ibisaba gufatira ibihano Iran nyuma y'ibitero byayigabweho. Urufaya rwa misile n'indege zitagira abapilote rwaturutse muri Iran, Iraq, Syria na Yemen mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru. Umugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na Frank Mwine, impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga, akaba ari Tel Aviv, umurwa mukuru wa Israel, amubaza uko byari byifashe mu baturage Iran igaba ibyo bitero.
Iyo ukurikiranye amakuru nk'uko byari bimeze, wabonaga ko igihugu nka Israel bavuga ko biteguye, mu makuru yose bavuga bati twiteguye, icyaba cyose turakireba ko kizaza, natwe turebe ko twagifata. Muri make bavuga ko biteguye, n'abaturage baho muri rusange ubona biteguye, n'ibintu bisanzwe byo basanzwe bagira ibibazo nk'ibyo ngibyo, ariko uko babyifatamo usanga bose bashyize hamwe kugira ngo barwanye uwo bita umwanzi wabo.
Kuvuga ngo bariteguye mu by'ukuri ni imvugo umuntu yatekereza ko yavugwa n'abari mu butegetsi bazi wenda ingano y'icyo gitero cyangwa se uburyo igihugu gifite bwo kwirinda, ariko se mu by'ukuri abaturage basanzwe bari Tel Aviv aho ngahuri nubwo atari ibitero byagabwe, ubwo wabonaga bifashe gute?
Iyo ubonye abaturage ba hano iki gihugu, abantu bose imyaka bamazemo hafi mirongo ingahe, mirongo inani, ni igihugu gikora mu ntambara, ni igihugu gikora cyiteguye intambara, kandi ugasanga abaturage bose iyo babonye usanga babiteguye n'intwaro zabo bazifite, haba ni mu kabari, haba muri bisi, haba mu rugendo muri za tere. Usanga mu by'ukuri abaturage muri rusange usanga biteguye, wenda imvugo yabitandukanye n'abategetsi, ariko usanga mu by'ukuri hari n'abatubagamaga bati iki gihugu natwe ni cyacu, aba ntabwo badushaka, tugomba kwitegura buri gihe kudefanda cyangwa ku batwiteguye igitero cyatuzatuka ahantu hose.
Ubu rero ibitero biragabwe, Israel iravuga ko yabashije kubikumira ku rugero rwa rurenga 90% ifashijwemo n'andi mahanga harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu aho ibintu birimo bishyiraho ngaho muri Israel, baravuga ko bagiye kubigenza gute, biteguye iki?
Iyo ukurikiranye abategetsi bavuga ko bo biteguye nabo kuzagira icyo bakora, kuko baravuga bati nibo bwa mbere igihugu kitegura gutera ku butaka bwacu, nubwo bakoreshaga abantu bita abateroriste cyangwa abantu b'iterabwoba nk'aba Hezbollah, Hamas n'abandi, ariko bo muri rusange usanga bavuga ngo tubiteguye igihe cyose hari icyo natwe tuzakora. Ariko ugasanga abacuti ba Israeli nka Leta Zunze za Amerika, Uburayi nka Germany, Ufaransa nk'Ubwongereza, urabwira bati ibyabaye byabaye, kandi Iran ntacyo yagezeho, none rero mugerageze ko ibi bintu bidatuma birenga imipaka cyangwa bikiyongera.
Ayo magambo avugwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi ndetse n'ibindi bihugu by'inshuti za Israel, urabona ko Netanyahu arimo kuyumva ku buryo umuntu yavuga ati nta bindi bitero bizagabwa?
Iyo urebye mu by'ukuri Netanyahu nawe afite ikibazo cy'uko yafite ibibazo bya politiki hano muri iki gihugu, ngira ngo imyigaragambya yahoraga ku muhanda hano ahantu hose, n'ejo bundi bagejeje kwigaragambya, ngira ngo ikintu cyatumaga ahubwo bashyira hamwe ni intambara. Intambara burya abayisiraeli bagize ikibazo nk'iki ngiki usanga bose bashyize hamwe, birabunga bakabashyira hamwe. Ariko Netanyahu nawe burya afite abantu bamwose igitutu, urabona isi yose n'amahanga afite ikibazo cyo muri Gaza nk'uko ukibona, ku bantu bamaze gupfa ni benshi. Ujye nkumva kireka Iran yongeye gukora ikindi kintu, ariko n'ubundi Israel izakora bisanzwe iyo nibabona abantu bakenera nk'uko bagiye bajya muri hahandi za Siriya ejo bundi bakatera ba bantu bitaga abasirikare ba Iran. Kimwe na kimwe ishobora kuzagira igikora gutyo, ariko intambara yeruye hagati ya Iran na Israel mbona Netanyahu atashobora kwishoramo.
dusubira nanone aho twatangiriye ku mwuka uri mu gihugu mu byukuri urabona ko ibi bitero ntacyo byahungabanyije ku bikorwa bisanzwe aho muri Israel abaturage ntabwo bafite imirimo irakorwa nk'uko bisanzwe
nta nubwo twebwe tugeze abantu babatera bibi nta nubwo bigeze byabaye aho gutumiza ko ngo muri ababaga Jerusalem niho babonaga ibiriro biri hejuru ibyabizo bya fireworks kandi nabyo ntabwo byigeze bihungabanya umujyi wa Jerusalem ariko hano turabiriho akazi gasanzwe nabo babonaga amakuru abamarasitora mu tubari twarakoraga bisanzwe.
Frank Mwinde impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga aganiraga na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Nongera ko Iran yavugaga ko yihimuraga nyuma y'igitero Israel yagabye kuri ambasade yayo muri Siriya kigahitana abantu 13. Israel yatangaje ko izihorera. Perezida wa Iran Ibrahim Raisi yavuze nawe ko igihugu cye kizivuna uzagitera. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika. Impfu zihutiyeho mu bana ni icyago kidakunze kubaho gishengura abantu kibasira imiryango hafi 400 buri mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bushakashatsi bushya buheruka gukorwa na kaminuza ya New York hari icyizere gishya cyo gutahura impamvu itera zimwe muri izi mpfu zibabaje. Temistocle Mutijima.
Umuryango wa Bigani ni umwe muri myinshi bihanganye no gupfusha umwana by'amanzaganya. Umukobwa wabo Rosie yapfuye afite imyaka 2.
Rosie was so full of life.
Rosie yari muzima wese. Yari agakobwa kishimye cyane. Yahoraga aseka igihe cyose. Yakundaga kuba hafi y'umuryango we.
Yari si yacu, ni nk'aho ubuzima bwacu bwose bwashingiraga kuri we.
Ibyatangiye nk'umugoroba usanzwe mu muryango byarangiye hacitse igikuba ubwo babyukaga bagasanganirwa n'umurambo wa Rozi mu gitondo cyakurikiyeho.
Nakundaga kujya mu cyumba cye, hanyuma ngezeyo nsanga atinyeganyeza mukoze ikiganza ku mugongo. Ubwo nibwo buri kimwe cyamenyekanye. Nabonye ko atinyagambura atanahumeka. Ako kanya twihutira kwa muganga.
Nubwo yajyanywe bwangu ku bitaro, abaganga ntibashoboye gutahura icyateye urupfu ruhutiyeho rwa Rozi.
Umuganga wasuzumye umurambo we yaraduhamagaye, isuzuma ryabo ry'ibanze ntacyo ryatanze.
Nk'uko byagenda ku mubyeyi wese wahuye n'isanganya nk'iryo, umuryango wa Bigane washakishije ibisubizo. Amakuru yaturutse mu bushakashatsi buheruka bwa kaminuza ya New York. Umuryango wa Bigane wemeye kwitabira. Abashakashatsi basuzumye amashusho ya kamera yo mu cyumba cya Rozi nayo mu by'abandi bana benshi bavumbuye icyaba cyarateye gupfa imburagihe.
All five of the continuously videoed recordings showed a convulsive event.
Video zafashwe zose uko ari 5 zagaragaje ibihe byo gutakaza ubwenge no gusambagurika. Byabanjirije igihamya cya video twari dufite mbere atari hakibonekamo ikimenyetso na kimwe cy'ubuzima. Twabonye ko gusambagurika byamaze akanya gato igihe kitageze ku munota.
Laura Gould yapfushije umwana w'umukobwa by'amanzaganya na wapfuye mu buryo nk'ubu ubwo yari amaze amezi 15 avutse.
When a child dies, it is your worst nightmare as a parent.
Gupfusha umwana nizo nzozi mbi kurusha izindi kuri wowe nk'umubyeyi. Uwo wacitsemo igikuba muri icyo gihe, ariko birushaho kuba bibi iyo uhamagawe ku munsi ukurikiraho bakubwira ngo nta kibazo twasanze yari afite, nta jambo ryabisobanura.
Ugufatwa kwagaragaye mu mashusho ya kamera hamwe n'ibisubizo by'ibizamini byakozwe nyuma y'urupfu bishobora gutuma abantu basobanukirwa byimbitse ndetse bakaba banabasha gukumira impfu nk'izo.
Is there something that we can study from those audio?
Ese hari icyo twavana muri ibyo bisubizo mu kugaragaza ikintu kidasanzwe kuri abo bana? Hanyuma kandi icyo twakifashisha mu gusobanukirwa impamvu zatera icyo kibazo no kumenya abana bari mu byago byo kuba bafatwa nacyo. Ni nayo mpamvu ayo mashusho ya kamera zo mu byumba by'abana tubereye ikimenyetso gikomeye mu gushyira hamwe iyi nkuru.
Hamwe n'ukwiyongera kw'ikoreshwa rya za kamera mu byumba abana bararamo, hari icyizere ko impamvu nyazo zitera izi mpfu zidasobanutse zishobora kuzagaragara.
Urakoze Temistocle Mutijima. Hano dusoreje aya makuru y'ikiganiro iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: ukeka ibuye ubwana ari ry'urwara. Umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.